Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 nibice 3, ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, nedirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidèle Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze,
na Jean Claude Kabengera.
Agaragayeho nk'ingengabitekerezo ya genocide cyangwa se agaragayeho guhungabanya cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda.
Uyu ni Vincent Rwamwaga, umukozi wo mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda, avuga ku banyamahanga bahawe ubunyarwanda n'uko bashobora kubutakaza.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashigikiye ibyo avuga ko ari uburenganzira bwiwe bwo gusangira amakuru n'abategetsi b'u Burusiya.
Muri Afghanistan, abatalibani bavuze ko gushaka amasezerano y'amahoro na guverinoma iriho byaba bisa no kwishyikiriza umwanzi kandi bihabanye n'imyizerere ya Kiyisilamu.
Abasirikare bari bagumutse muri Cote d'Ivoire mu kiringo c'imisi 4 bahagaritse umugumuko wabo uno musi wa kabiri.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugome ku maradio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turayagezwaho na bagenzi banjye Fidèle Niyongabo na Jean Claude Kabengera. Fidèle,
urakoze. Edi, umuhuza muhanuzi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bijanye n'umutekano HR McMaster yatangaje uno musi wa kabiri ko amakuru yerekeye iterabwoba n'umutekano mu ndege Perezida Donald Trump yasangiye n'abaserukira igihugu cy'u Burusiya mu ndwiheze yashigikiye, avuga ko ari uburenganzira bwiwe kandi ko bikwiriye. Amenyesha ko bitageramiye amasoko y'amakuru y'iperereza ya Amerika. Mu butumwa bwa Perezida Trump ku rubuga Twitter mu masaha ya kare y'uno munsi wa kabiri, yatangaje ko yashaka gusangira amakuru yerekeye iterabwoba n'umutekano mu ndege n'abarusiya. Yasavye Uburusiya kongereza igikorwa cyabwo cyo kurwanya Leta ya Kiyisilamu n'abagira iterabwoba. Ikinyamakuru The New York Times nicyo cyatangaje ayo makuru. Icyo kinyamakuru kimenyesha ko ayo makuru ashobora kugeramira amasoko y'amakuru y'iperereza kuri Leta ya Kiyisilamu n'uburyo ayo makuru yatororokanijwe. Perezida wa Amerika arafise ububasha bwo gushyira habona hafi y'amakuru ayo ariyo yose. Ni ukuvuga rero ko bidasa n'uko ibyo Perezida Trump yakoze biciye ku bintu n'amategeko. Yamara abajejwe iperereza barerekanye impungenge ko gushyira amakuru y'ibanga habona bishobora kugeramira imigenderanire mpuzamakungu.
Kuri wa kabiri kandi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakiriye mu ngoro ye White House umukuru w'igihugu cya Turkiya Recep Tayyip Erdogan ku biganiro bishingiye ku kibazo cya Siriya. Perezida Erdogan kandi yagombaga kuganira na Trump ku ngingo ya Fethullah Gulen, n'umunyaturkiya wahungiye muri Amerika aregwa na leta ye umugambi wo guhirika ubutegetsi waburijwe mu mwaka ushize. Hari hashize icyumweru Perezida Trump ateje uburakari leta ya Turkiya kubera kwemerera ko abakurde muri Siriya bahabwa ibirwanisho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona igisirikare cy'abakurde nk'inturufu mu kurwanya umutwe wa leta ya Kiyisilamu no kwirukana abaheza nguni mu mujyi wa Raqqa uherereye mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Siriya. Ariko Turkiya yo irafata abasirikare nk'abagendera iterabwoba kubera gukorana n'abamaze imyaka 30 bigometse imbere muri Turkiya.
Radio ya Amerika, Washington DC. Igisirikare cy'igihugu cya Iraq gitangaza ko cyakikuje abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu mu gisagara cya Mosul mu gihugu cya Iraq. Igisirikare cya Iraq gitangaza ko leta ya Kiyisilamu ifise ibice 10% gusa by'akarere ko mu burengero bw'igice cy'uburengero bw'igisagara cya Mosul. Brigadier General Yahya Rasso, umuvugizi w'inteko ziriko zigira ibikorwa bya gisirikare muri Iraq, yatangaje uno musi wa kabiri ko abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu muri iki gihe bafise gusa hafi ibirometero kwadrato 12 by'ubutaka mu gice cy'igisagara cya Mosul. Ivyo inyuma y'amezi 7 y'ibikorwa bya gisirikare biyobowe na Amerika bigenewe gutuza abagira iterabwoba mu gisagara cya Mosul. Umuvugizi w'igisirikare cya Amerika John Dorian yatangaje ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu bakikujwe mu gisagara cha Mosul kandi ko bari hafi gutsindwa burundu mu gihe abagwanyi ba leta ya Kiislamu babandanya gutakaza ubutaka batangiye gukoresha abasivile nk'inkinzo no kwica abagerageje guhunga igisagara cha Mosul.
Abatalibani bavuze bashize amanga ko gushaka amasezerano y'amahoro na guverinoma iriho muri Afghanistan byaba bisa no kwishyikiriza umwanzi kandi bihabanye n'ukwemera kw'idini ya Kiislamu. Iryo tangazo hamwe n'imigambi ya Amerika yo kohereza abandi basirikare bo gufasha ingabo za Afghanistan kurwanya abatalibani birakomeza intureka z'ubuheza nguni no kwiyongera kw'intambara muri ibyo bice muri uyu mwaka. Umuvugizi w'abataliban Zabihullah Mujahid yavuze yuko gushyira amaboko kubo yita umwanzi no kubafasha kugera ku ntego zabo byaba ari ugukerensa ibitambo by'abantu babarirwa muri miliyoni bishwe hamwe n'amategeko akaze y'abashia. Umutwe w'abataliban wanze kuva ku izima ugamije gutegeka ingabo mpuzamahanga ziyobowe na Amerika kuva ku butaka bwa Afghanistan. Uwo mutwe uravuga ko uri kurwanira kongera kubona ingufu zawo. Mwarimu Marvin Weidman ukorera ikigo cy'ubushakashatsi kinonosora ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati gikorera hano i Washington DC wabona ko uwo mutwe w'abataliban utigeze na rimwe wifuza kwinjira muri gahunda y'amahoro kandi ko bishobora kuzagora cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafatanije kugarura amahoro muri Afghanistan.
Tuze mu karere ka Afrika abasirikare bari bagumutse muri Cote d'Ivoire mu kiringo cy'iminsi ine bahagaritse umugumuko wabo no musiko wa kabiri nyuma yuko bumvikanye na leta ivyo vyatumye ibintu bisubira uko vyahora mu bisagara vya Abidjan na Bouaké. Abasirikare bari bagumutse kubera basaba guhabwa agashibuka bute bari bemerewe na leta. Umwe mu bavugizi b'abasirikare bari bagumutse Sergeant Cissé Fuseni mu gisagara cha Bouaké yatangaje ko bumvikanye na leta amenyesha ko abo basirikare bazosubira mu makambi yabo. Amenyesha ko umugumuko wabo rero warangiye. Umushikiranganji ajeje kwivuna abanse wa Cote d'Ivoire Alain Richard Don Wahi yemeje ko ibintu biriko birasubira nkuko byari bisanzwe mu ntara zose za gisirikare mu gihugu. Amenyesha ko umutekano wagarutse aratangaza ko amakambi amabanki yasubiye kugurura ku bakozi bashobora gusubira ku kazi mu gihe amashyirahamwe yabikorera ku giti cyabo ashobora gusubira kurangura imirimo yabo. Ibi iri mu masezerano hagati y'abasirikare bagumutse na leta ntivyatangajwe. Yamara amakuru atangwa n'abasirikare bagumutse amenyesha ko baronse ivyo bashaka.
Abahanga mu by'umutekano baremera ko Korea ya Ruguru ishobora kubira inyuma y'ibitero byibasiye mudasobwa mu bihugu 150 mu cyumweru gishize. Inyandiko ifobetse yakoreshejwe kuri mudasobwa mu bitero biheruka byitiriwe Korea ya Ruguru n'ubu yigaragaje mu bimaze iminsi biba. Ababikurikiranira hafi ariko bavuga ko nta ushobora kubyemeza. Ku wa gatanu amabanki, ibitaro hamwe n'amashyirahamwe ya leta byatewe na programu mbi yatumye mudasobwa zizimya isaba amafaranga ngo zishobore kongera gukora. Uburusiya buri mu bihugu byababaye kurusha ibindi ku isi. Mu Bwongereza ibitaro n'amavuriro byahagaritse kwakira abarwayi abandi bimurirwa ku yindi minsi. Imashini zibarirwa mu bihumbi zatewe n'agakoko kaje muri programu ibuza umuntu gufungura imashini ye atabanje kwishyura amafaranga agera ku madorari 300 mu buryo bwa internet. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirega Korea ya Ruguru kwinjira mu mabanga y'ikigo cy'imyidagaduro Sony Pictures nyuma y'aho ubutegetsi bwa Pyongyang buvugiye ko buzashyira hanze amakuru y'ibanga y'icyo kigo. Ibyo ngo ni kiramuka gishyize ahabona filime igaragaza umukuru wa Korea Kim Jong-un yicwa.
Tugaruke kandi muri Afrika abantu bane bapfuye uno musiko wa kabiri y'imodoka barimo yaseka bombe mu gisagara cha Liboy mu buseruko bw'igihugu cha Kenya kurubibe na Somalia. Ivyo vyatangajwe n'igipolisi cyo muri ako karere. Abapfuye bava mu karere ka Liboy. Abantu bapfuye buno nyene y'imodoka barimo yaca kuri bombe. Igipolisi cyatangaje ko cikeka abagwanyi b'umugwi Ashabab kuvyabaye. Igisagara cha Liboy kiri hafi y'ibirometero 60 umuntu avuye mu ikambi impunzi ya Dadaab igizwe hanini n'abasomali ku butaka bw'igihugu cha Kenya. Ubuseruko bwa Kenya buragiramirwa kenshi n'ibitero vy'umugwi Al-Shabab. Kuva igihugu cha Kenya kirungitse intereko zacu muri Somalia mu mwaka w'2011 kugwanya umugwi Al-Shabab, uwo mugwi waragize ibitero bitari bike vyihaye inkumbi ku butaka bwa Kenya.
Barakoze bagenzi banje Fidele Niyongabo na Jean-Claude Kabengera batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda kuri uyu wa kabiri akarere ka Nyarugenge ikigari mu Rwanda kakiriye abanyamahanga barindwi bemerewe ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Muri uwo muhango wo kwakira abanyamahanga ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka bwibukije abo banyamahanga ko bagomba kwitwararika ku mahame arebana n'ingenga bitekerezo ya genocide no kubiba inzangano mu banyarwanda. Buravuga ko uwo byaramuka bigaragayeho byamuviramo guhita atakaza ubwenegihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye iyo mihango.
Moi, Gisard Jean-Luc Rosy Jules Gislin, je jure solennellement de garder fidélité et de porter sincère allégeance à la République du Rwanda et de respecter la constitution de la République du Rwanda.
Uwo ni umubiligi urahirira kubahiriza amahame n'inshingano bireba umwenegihugu mu Rwanda. Ni nyuma yo kwemererwa ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, yari kumwe n'abandi bagenzi be batandatu bose bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda babusabye baciye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Bwana Vincent Rwamwaga, umukozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda gifite inshingano yo gutanga ubwenegihugu yibukije ababaye abanyarwanda amwe mu mahame igihugu kigenderaho kandi nabo bategetswe kubaha.
Muziko cya mbere ari ubumwe n'ubwiyunge, cya kabiri ni ukurwanya ingengabitekerezo ya genocide n'ibyo igaragaramo byose, irindi hame ni ukurandurana n'imizi amacakubiri ashingiye ku bwoko, akarere n'ibindi.
Ku buyobozi bwa Nyarugenge, kubona abanyamahanga bemererwa kuba abanyarwanda ni ingufu n'iterambere ku gihugu. Madame Kayisime Nzaramba ni meya wa Nyarugenge.
Mu baturage twari dusanzwe dufite 284,000 300 isaga, kuba hiyongereyeho abaturage barindwi ni imbaraga twiyongereye, ni amaboko yiyongereye mu karere, ndetse turumva ko hari n'ikindi bagiye kutwongera mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage bacu ndetse n'imibereho myiza yabo. Ndagira ngo munyemerere ngaruke ku nshingano mu kanya twakiranye indahiro yanyu. Ni ikimenyetso ngira ngo mbibutse ko n'inshingano nk'abanyarwanda mwahawe zo kugira ngo tufatikanye twese kugira ngo twibakire igihugu cyiza.
Ababonye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda bose uko ari barindwi, kuba buri umwe afite umunyarwanda bashakanye nicyo cyafashwe nk'ikiraro kimugeza nawe ko kwitwa umunyarwanda. Ni abagore bane n'abagabo batatu, babiri bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi babiri mu Burundi, babiri mu Bubiligi n'umwe muri Senegali. Mu myaka itanu ishize ni ubwa mbere Nyarugenge yakira abanyamahanga benshi bemerewe kuba abanyarwanda. Madame Angeline Simile Bagalwa akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera igihugu cye kitemera ubwenegihugu bubiri, yatubwiye ko yiteguye guhara iby'igihugu yavukiyemo byose.
Sasa nimefika pa Rwanda kuna pita miaka tano. Hii nationalite nimeipata kupitia mume wangu.
Aragira ati kuva ngeze mu Rwanda hashize imyaka itanu, ubwenegihugu mbukesheje umugabo wanjye ukora hano mu Rwanda ku gice kimwe n'umunyarwanda kandi n'umunyekongo, n'umuganga, niyo mpamvu nanjye nashakaga ubwenegihugu cyane. Rero ubwo mbubonye ndashima Imana cyane, nari narategereje iminsi myinshi nishimiye kuba umunyarwanda kazi, ndishimye cyane cyane rwose.
Nafurahi sana, sana kazi.
None nyuma yo gutanga ubwenegihugu bw'ubunyarwanda ku banyamahanga ushobora kubutakaza we byaba binyuze mu zihe nzira? Bwana Rwamwaga, mu binjira n'abasohoka.
Agaragayeho nk'ingengabitekerezo ya genocide cyangwa se agaragayeho guhungabanya cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, murumva yuko nk'ibyo bintu ni ingingo zikomeye n'amahame akomeye igihugu cyacu kigenderaho.
Itegeko rirebana no gutanga ubwenegihugu mu Rwanda ryasohotse mu 2008 rijya mu maboko y'abashinzwe abinjira n'abasohoka kuva mu 2009. Kugeza ubu ikigo cy'abinjira n'abasohoka kirabarura bamaze kubona ubwenegihugu bw'ubunyarwanda 515. Bimwe mu bishingirwaho mu gusaba ubwenegihugu mu Rwanda ni uko ubusaba yarashakanye n'umunyarwanda, kuba akomoka mu Rwanda yabaga mu mahanga, kuba ashaka kugirwa umunyarwanda cyangwa se wavukiye mu Rwanda. Icyakora hari aho bijya bisa naho nta mananiza ya hato na hato akunze kugaragara muri uru rwego, bitewe n'impamvu runaka hakunze kumvikana biswe abanyarwanda binyuranije n'amategeko nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru bagiye bahabwa ubwenegihugu nyuma bikaza gusakuza. Abashinzwe abinjira n'abasohoka bavuga ko iki kibazo kiri kunozwa kubera umusanzu batanze bakazemererwa kuba abanyarwanda biciye mu mucyo. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Inshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu cyumweru gitaha INTB mu gihugu cya Uganda, umuhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mkapa azagirana inama n'abahagarariye amashyirahamwe arimo societe civile, ay'abagore n'urubyiruko baba hanze y'u Burundi. Icyakora ubutumire yatanze siko abagize ayo mashyirahamwe babivugaho rumwe, dore ko ubwo butumire busaba ayo mashyirahamwe kohereza abantu batari ku rutonde rw'abakurikiranwa na leta y'u Burundi. Urunani sinaredi rutavuga rumwe na leta ruvuga ko batewa amakenga n'ibiri muri ubwo butumire. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Onizime Nduwimana, ikegera cy'umukuru w'urunani sinaredi.
Amakuru twayakiriye nabi cyane ko ntibyumvikana no kudusubiza inyuma. Amatangazo muzi ko mu minsi iheze abo bavuga ngo bari inubwa n'ubutegetsi bw'ibijumbo uhereye kuri jewe nyine Dr Jaminani, Leonidas Hatonimana, Busokoza, Sindwije Alex n'abandi dutumirwa kugira tuje mu bihamo biganiro Arusha, abarundi sinzi bari ruhukije. Ibyo rero byo kuvuga abantu basinyishe ngo umutekano wabo ntibazobubahiriza, uko no gusubiza inyuma abarundi ngira ngo ntituzi icishije inyuma, ariko birateye isoni kandi n'ibintu atamuntu n'umwe ashobora kuvyemera no gushigikira.
Hari kuri ubwo butumwa nyine bavuga ko bafite imitahe nk'uko mibivuze badashobora kutumirwa, bakaba basabwe ko bogena ababaserukira ivyo vyo mu bivuga kwiki.
Akazi k'imitahe ntikega umufasha w'umuhuza, eka mbere n'umuhuza we wenyine ubwiwe we ategerezwa guhagarara hagati y'impande zibiri zishamiranye kugira ngo inyishu y'ikibazo iboneke. Iyo nyishu y'ikibazo rero kiyo kirigwa niho hazugaragara inkozi z'ikibi n'abatakoze ikibi, ababi n'abeza, maze bose nimba bavyipfuza twese tuje imbere y'ubucamanza mpuzamakungu twemera twese izo mpande zibiri, umwe wese yishure ibyo yakoze ataguhimanga kandi ahanwe hakurikijwe amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ko igikumo. Mu bisanzwe ku bindi nabyo nta kuntu byumvikana ko wabafasha b'umuhuza aribo batangura kwemeza imitaha atagihugu na kimwe cyo kwisitsa cyahaye atagihugu na kimwe cyo kwisi cyayihaye agaciro.
Abunganirizi n'abahuza mu biganiro by'abarundi aho navuga perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni na Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania, n'abantu bazi ijya ntara cyane rwose bazi Uburundi cyane rwose, amakuru ariko atangazwa asa n'uko ibintu byoba bitariko bija mu buryo cyane cyane ku runani rwanyu. Izo bintu birabateye amakenga.
Urunani rwacu nta kibazo rufise nk'urunani. Ibyo abandi baba bagwibaza ko siko bimeze namba, urunani rwacu rufise intumbero no kugarukana nuko mu Burundi amasezerano y'Arusha atobandanya aho nyangwa, ibyo shingiro ry'u Burundi rikaguma uko riri kugeza igihe abarundi bonyine bazokumvikana ko ata hageze yuko basaba bakicara bakavugana ko ku bibazo by'u Burundi na cyane cyane ibijyanye n'iterambere, atankundwa atawugize inkundwa akazi atawuri inyuma y'agasozi atawuri karahigwa n'imitaha atariyo.
Matwi yadusubira ibiganiro bibera hagati mu Burundi eka n'abarundi batari bake, hariho kamo kagize iminsi gategwa cyane rwose kavuga ko n'ibiganiro byaba bibera hanze nabyo nyine byo kwimurirwa mu Burundi. Muriteguriye kubandanya ibyo biganiro gihe bizorangira yarusha nk'uko byatangajwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu.
Hagati mu Burundi nta biganiro na bimwe biriko birahabera. Hagati mu Burundi hari abantu inkuru nziza nabiwe bahamagara kwemeza ibyiyumviro yabatumye. Ibiganiro nyakuri ni ibiganiro bizohuza abomowe, abagiriwe nabi n'ababagiriye nabi, abahonyanze amategeko n'abaharanira ko amategeko asubira akambikwa umutamana hageza hakaboneka intwara abantu bose bumvikanye ko ishobora gutegura amatora atagiramo agatotezo atagiramo igitsure n'ubundi bube gitongo bwubwibonekeza muri no mezi
iyo ntwara muvuga iyo bari intwaro y'infata kibanza
izo tegeza kuba intwaro y'infata kibanza intwaro umuntu atavuga wenye n'abandi ngo bakoma amashyi
mu biganiro rero uko tuvyumva muzosaba ko aba leta y'infata kibanza abarundi bagiye matora bo mwoca mwabwira iki muri ico gihe
iyo abaye leta y'infata kibanza abarundi bagiye matora nabo birabiraba ko matora bagiyemo bagiye matora adakurikije itegeko narimwe
unezime nduwimana icegera cy'umukuru w'urunani senarede murakoze cyane gose kukanye maduhaye
namwe murakoze cyane
hagataho navuganye na bwana Makocha Tembele numufasha mu biro by'umuhuza mu biganiro by'abarundi ambwira ko ikibazo cy'impapuro zisaba guta muri yombi bamwe mu barundi bagomba kwitabira ibiganiro ubukiri mu maboko y'abakuru b'ibihugu by'akarere ko kandi kiri mu bizaganirwaho mu nama iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru ikibazo kijyanye n'impapuro zo guta muri yombi abantu kiri mu biri ku isonga ry'ibizaganirwaho mu nama itaha y'abakuru b'ibihugu icyo dusaba nuko ayo mashyirahamwe yatoranya undi muntu utari ku rutonde rw'abashakishwa kugira ngo yitabire inama umuhuza azaba atangamo icyerekezo mu gihe icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti kuko iyi nama itaha nta bintu byinshi bizayivugirwamo twibutse ko hari inama ikomeye umuhuza azagirana n'abantu bose mu kwezi kwa gatandatu twizera ko abo nabo bazatumirwa numva rero bahitamo intumwa bohereza mu gihe dutegereje icyemezo cy'abakuru b'ibihugu kuri icyo kibazo
Bwana
Makocha yagize n'icyo avuga ku mutekano w'abazitabira ibiganiro yambwiye ko biri mu nshingano z'umuhuza kubungabunga umutekano w'abatumiwe mu biganiro buri gihe iyo hari inama twateguye umuhuza abazi ko afite inshingano yo gucunga no kurinda umutekano w'abatumire ibyo turabizi ko ari inshingano zacu umutekano wabo uzacungwa nk'uko bisanzwe nta na rimwe byigeze biba ikibazo kandi ntibizigera biba ikibazo
uwo
ni Makocha Tembele numufasha mu biro by'umuhuza Benjamin Mukapa itsinda rya kabiri ry'abasirikare bafashwe nyuma y'igitero cyo ku kigo cya gisirikare cya Mukoni ryagejejwe imbere y'urukiko rwa Muyinga aho ni mu Burundi ariko urwo rubanza rwaje gusubikwa kuko umushingwamanza atabonetse twumve umunyamakuru wacu ukorera muri iyo ntara Jean Bosco Ndarurinze
Abasirikare indwi nibo barengutse imbere y'ubutungane muri sentare inkuru y'igihugu ya Muyinga kuri uwa kabiri abo basirikare bagize umugwi ugira kabiri w'abasirikare bariko barakurikiranwa n'ubutungane inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi y'abasirikare ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga umushyikiriza manza yabashengeje ku byaha byo gushaka guhungabanya umutekano bakoresheje ibigwanisho no gufasha abashaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho bishyira umuriro baheruka kurenguswa imbere y'intare ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane ariko urubanza ntirwaburanishijwe mu ido n'ido icyatumye rutaburanishwa umushingwamanza aburanira babiri muri abo basirikare yari yasabye sentare kwihweza ububasha ifite kwiburanisha ry'urwo rubanza uwo mushingwamanza yari yagerageje kwereka sentare ko urwo rubanza rwoburanishirizwa muri sentare ya gisirikare mu kubisigura umushingwamanza yavuga ko umusirikare wese afite ipete ry'umunsi y'amajoro aburanishwa na sentare ya gisirikare mu gihe akoze ikosa rijyanye no gukoresha ikigwanisho bitari mu mategeko kiretse iyo hagiyemo n'abatari abasirikare umushyikiriza manza yari yabashengeje yari yagerageje kwerekana ko harimo abatari abasirikare mu gufatanya iyo dosiye y'uwo mugwi wa kabiri w'abasirikare n'iyabo mugwi wa mbere bamaze gushyirwa urubanza sentare yacishyira urubanza mu mwiherero kugira yihweze iyo ngingo inyuma yaho sentare yahaguye imenyesha ko amategeko ayiha ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza icayongera kuruhamagaza kuri uyu wa kabiri tariki 16 ukwezi kwa gatanu 2017 abakurikiranwa n'umushyikiriza manza bose bitabye mu ntayi cese ariko basubiye kutaburana ngomira kiza Silvestre n'intwazangabo y'ipete rya Lietena nimubona Moyize bari bafise umushingwa manza ariko ntiyitabye Uwambere yemeye kubura na taumunganira, uwakabiri achasaba ilini sango kugira mushingo manza uwa zove ya abonete. Liete na Moize ni muwona ya hura akore ya mikambio kumukoni ili mugisagara cha Muyinga, ya buzeko mushingo manza uwa tashowe kuashika kuwera vya mugoe kui unguruza vituruse kuikena jivitoro. Senare ya chiefati ngingo, yoku unguruliza ugorubanza kuindi sango. Uwara hagara yinahe ya buzeko watogura nisha ugorubanza igiche kandibose basangie dosye. Habari bifuza kubura na bagerageje gusaba sentare kubaburanisha ikarindira uwasavye umwunganizi uwiswa Nizigimana Antoine ati umwe wese yaburana ku gatwe kiwe kuko afite ivyiwe abazwa Tarasisi niyunge ko acasozera ivyifuzo vya bagenzi be asaba sentare ko yobaburanisha mu gihe atatege kujyo barirenzwe warahagarariye intare yabishyuye ko haraho byo bankenegwa hakagira icyo babazo ariyete na Moyiza hari canke nawe akagira icyo abazwa bahari yongeye kubasigurira ko sentare canke umushikiriza amanda babakeneye bari hamwe kugira borohegwe mu matohoza ariyete na niyunge ko yatumye urubanza rudatera imbere yasabye sentare kuburanisha babisabye asigura ko atanaho abavuga canke ngo bamuvuge mu matohoza kuko yafashwe ukwiwe Senare yavuze ko bitokoroha kurunga ukuri batari hamwe umushikiriza amanza yabashengeje nawe acamenyesha ko yete na Moyize avugwa na benshi muri iyo dosiye abari barengukijwe bashe basaba kuronswa isango rya hagufi Senare icayunguruyiza ubwo rubanza ku itariki 6 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka turimo icayemera ko bisobotse rushobora guhamagagwa imbere yaho tubibutse ko abasirikare ba mbere bafashwe muri iyo dosiye bagashirwa urubanza ikibiriraho Bamaze kunguruliza umushikiriza amanza wa parake ya Muyinga inshuro zigera kuri 3 urubanza ruhamagagwa muri sentare isubiramo ya Ngozi ntiruraburanishwa na rimwe umushingwa amanza ari muri ugo rubanza yasanze abo aburanira bari mu mabohero atandukanye yo mu Burundi acasaba ko bozanwa mu ibohero rya Ngozi bakegerezwa aho baburanira isango riheruka ry'ugo rubanza ryari ku munsi wa mbere w'indwi iheze kubera ko ivyasabwiye n'umushingwa amanza ari muri ugo rubanza bitarakogwa urubanza rwaciye gungururizwa ku igenekerezo rya 2024 z'ukwezi gw'indwi 2017 uyu mwaka turimwo imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho Fidel Nyongabo na Jean-Claude Kabengera mutugizaho amakuru y'incamake avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eddie, umuhanuzi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bijanye n'umutekano HR McMaster yatangaje n'umusiko wa kabiri ko amakuru yerekeye iterabwoba n'umutekano mu ndege Perezida Donald Trump yasangiye n'abaserukire igihugu cy'u Burusiya byari bikwiriye. Amenyesha ko bitageramiye amasoko y'amakuru y'iperereza ya Amerika. Nabwiwe ku rubuga Twitter mu masaha ya kare y'uno munsi kwa kabiri Perezida Trump yatangaje ko yashaka gusangira amakuru yerekeye iterabwoba n'umutekano mu ndege
abahanga mu by'umutekano bemera ko Korea ya ruguru ishobora kuba iri inyuma y'ibitero byibasiye mudasobwa mu bihugu 150 mu cyumweru gishize inyandiko ifobetse yakoreshejwe kuri mudasobwa mu bitero biheruka byitiriwe Korea ya ruguru n'ubu yigaragaje mu bimaze iminsi biba
Igisirikare cya Iraq gitangaza ko cyakikuje abagwanyi ba leta ya Kiislamu gisagara cya Mosul igihugu cya Iraq igisirikare cya Iraq gitangaza ko leta ya Kiislamu ifite ibice 10% gusa by'akarere ko mu burengero igisagara cya Mosul
Abatalibani bavuze ko bashize amanga ko gushaka amasezerano y'amahoro na government iriho muri Afghanistan byaba bisa no kwishyikiriza umwanzi kandi ko bihabanye n'ukwemera kw'idini ya Kiislamu n'itangazo basohoye bavuga ko niyo migambi ya Amerika yo kohereza abandi basirikare bo gufasha ingabo za Afghanistan kurwanya abatalibani bikomeza impureka z'ubuheza nguni no kwiyongera kw'intambara muri ibyo bice muri uyu mwaka
abasirikare bari bagumutse muri Cote d'Ivoire mu kingo cy'iminsi ne bahagaritse umugumuko wabo no musiko wa kabiri nyuma yuko bumvikanye na leta ivyo vyatumye ibintu bisubira nkuko vyahora mu gisagara vya Abidjan na Bouaké abasirikare bari bagumutse kubera basaba guhabwa gashirikwa bute bari bemerewe na leta
inshuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Lemaskarara wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe na
Jean-Claude Kabengera
na Fidel Niyongabo nanje Edi Rwema mugire umugoroba mwiza Thank you.